radio indundi culture amakuru mu kirundi
turabahaye mwiriwe tunabahikaze muri aya makuru twabateguriye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu ashimike yanini kuri bikuru bikuru kugira hagabanye umurindi w'abaganga b'abarundi babandanya guhunga igihugu bagiye gukorera mu bindi bihugu nuko n'imiburi buri umuganga w'umuhinga yohembwa amadolari $200,000 y'abanyamerika kuduga nk'uko bishikirizwa na bamwe mu bakorera mu gisata cy'amagara y'abantu aho leta yivuga ko hari icirikirategura andi hari myidogo ni mu gisata cindero ku mashuri afise ibisata ndera bigisha igitega kumbwa mukuru wa politike imvo n'ubukene bw'ibikoresho mfashanyigisho bitakijanye n'igihe abigi isha nabaregwa muri ico gisata batabaza ubushikira nganje mu byo bujejwe hari mwindero ubukene bw'igitoro mu Burundi ngo buri ko butumwa no kwifashanya y'amafaranga mva makungu yahoraza nk'ifashanya atakiboneka byatangajwe kuri uyu wa kane n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari muri commune Bubanza mu ntara ya Bujumbura ivyo byose muraja kuvyumva muri aya makuru ahagarariwe mu muhinga bw'ivyuma na Matiyabo na Yesu ijwi ni Odironkeje Imana mukanyi sase mu yaramvuye
Radio Indundi Culture
Aya makuru yacu tuyahere mu bijanye n'iby'imibano. Harabigeme basigaye bafata ibyo gushinga urugo nk'uburyo bwo kuharonkera ubutunzi banyaza abagabo bubakanye mu bice bimwe bimwe bya komine Kayanzi ntara ya Butanyerera. Abo bigeme baja kuba abakenyezi bajanywe na tubiri bivugwa ko barindira amatati bagirana n'uwo bubakanye ariwe mugabo wabo kugira habo kwahukana gutuma basaba kugabura amatungo basangiye n'umugabo. Aho burongozi bwa komine Kayanza mu ntara ya Butanyerera ubona ko akwiye kuza harasigugwa neza amategeko agenga bubakanye kugira bifashe kushaka kubanza kwandikisha amatungo imbere y'uko ashinga urugo rwiwe aho mukayanza iyi nkuru tubibaza mugenzi wacu Jana Himana hakorera
nkuko bishikiza na bamwe mu banyagihugu wo mukayanza ngo hari bamwe mu bigeme baja kubaka batwawe n'ibishobishe batazi mu by'ukuri ikibajanye hakaba n'abandi bajanwa n'agatima kuguhahamira amatungo yabo bagiye kubakana biramutse bishitse hakaba ukutumvikana biturutse nko ku bukene mu miryango umukenyezi akaronka nk'umuhabara amwosha ko agiye kumutwara ngo birashobora gushikaho uwo mukenyezi acategeka ko bategerezwa kuvana n'umugabo kandi bagabuye amangane umutungo w'urugo adashoboye kubigera ko uwo mukenyezi ngo arashobora kwishishiza hiwe agaca uwo bubakanye mu ryahumye agatekera ivyo mu nzu vyose akigira ibintu nk'ivyo rero ngo bikabiheruka kwibonekeza muri iyo minsi heze ku mitumba itatu mu gisagara ca Kayanza aho abakenyezi bashika batanu bahengereye abagabo batari muhira batekera ivyo mu nzu barigira nkuko Boniface Nduwimana aserukira imbere y'amategeko ishira hamwe abagabo mugahinda abishikiriza we n'abandi banyagihugu bagasaba ko amateka agenga ingo n'imiryango yohinyanyurwa hakagwizwa inyigisho zohabwa abagiye kurushinga kugira ngo ingo zibashe gukomera kuri ivyo Matias Manirumva arongoye ibiro vy'inzandiko ndangamuntu mu Kayanza avuga ko mu gihe hoba harabigeme baja kubaka bahamiye imitungo abona ko abagomba gushinga urwabo boba anza gusigurirwa amateko arikurira umwumwe wese kubanza kwandikisha imitungo yiwe kugira ngo haramutse habaye amatati ageraho bahukana umwumwe wese atorane umutungo wiwe bwite mukayanza mu ntara Butanyerera Jean Ndahimana kuri radio Indundi Culture
ishure rya Rusororo ryo muri zone Kiramira commune Cibitoke mu ntara ya Bujumbura lirahanzwe n'ubukene bw'ibirasi bamwe mu bavyeyi baharereye n'abarezi bo kuri iryo shure bavuga ko iryo shure rifise abanyeshure barenga igihumbi n'amajana 900 aho bigira mu birasi bitarenga 2 ahishure rimwe ryose usanga ririmo abana barenga 100 abarongo iryo shure bamenyesha ko bahisemo gushira abo baregwa mu migwi aho bamwe biga mu gatondo abandi bakiga inyuma y'umutaga uburongozi bwa komine Cibitoke bwo buremeza ubwo bukene bukamenyesha ko bugiye kwiga inge n'abanyeshure borongikwa mu yandi mashuri afise ibitigire bito by'abanyeshure Dieudonné Niyonzigamiye
Rusororo ni rimwe mu mashure riri muri iyo komine rivugwa mu bukene bw'ibirasi aba bavyeyi baharereye n'abarezi bo kuri iryo shure bavuga ko kubera ubwishi bw'abanyeshure ishure ryahisemo kubashira mu migwi aho bamwe biga mu gitondo abandi bakiga ku murango nk'uko uyu ahavyigana
abana bigira mu ishure bamwe biga mu gatondo kubera ubwishi bw'abana n'ubukene bw'ibirasi biga mu migwi hari habiga mu mugwi imbere ya saa sita n'abiga mu mugwi w'inyuma ya saa sita
uyu we amenyesha ko naho abavyeyi baho boterera kugira vyubakwe hari bimwe mu vyankenerwa bo bura kubera amikoro make
nubwo twogenda mu bene gihugu bakomera amashi bagadufasha tugafyatura ariko duca tubura amabati inzugi n'amafela beto
kubera umurindi w'abana bava mu micungararo yaho ari munini iryo shuri rikaba ryahisemwe kujya gutira aho abanyeshuri bigira ku rushengero ruri hafi yaryo
murabona naha rusengero rwa akope wadutiye kujya ngo abana bigiramo aha bigiramo migwi ibiri nyene kubera abantu benshi bavyiye ruguru bose bahurumbira kuza ino kuko umurindi w'abanyeshuri baza ni mwishi cyane bateye ubwoba mbere bumenye bwari buhari mugabe ingora nihagaze iki kintu cyane ni birasi
basaba inzego z'igihugu zibijejwe kubakira ibindi birasi kugira abana na bige borohewe
hari gihe usanga bagashika kugitigira cyuko nizo ntebe zitaronkaho zija mu kirasi ayo haho dusaba tuti bo dufashisha kubaka ibindi birasi turonsa bagira neza bahadufasha kubaka indi bloke byo baviza cyane
ubuyobozi bwa commune cibitoke ivuga ko ico kibazo bukizi muzitanere wiyo commune eroje na jeneza avuga ko bagiye kwiga ivyerekeye kunguruza bamwe mu banyeshuri ku yandi mashuri agifise ibitigira bito byabaregwa kugira ngo ivyo bibazo bikemuke mu gihe iryo shure giga kabana barenga 1900 gushika ubu rikaba ifisi birasi bibiri ayishure rimwe ryose usanga gigamwe abanyeshure barenga ijana
tukivuga ibyo nyene bijanye n'indero ivyigwa bitangwa muri iki gihe mu mashuri afisi gisata c'indera bigisha bisa n'ivyataye igihe bamwe mu bigisha bo muri ico gisata mu ntara ya Gitega bavuga ko ivyane ni bitumwa no kubura ibikoresho fashanyigisho bijanye n'igihe na bamwe mu baregwa biga kugira baza babigisha muri kazoza nabo nyene bavuga ko batariko barategurwa bikwiye baravyo kuntu bibagori yo bagiye mu menyerezo abo bose batabaza ubushikira nganje mu byo bujejwe harimo inyigisho ngo nimiburi buri bubaronse bitabo fasha nyigisho muri ibyo bisata ndera bigisha ahigitega inkuru tubibaze mugenzi wacu Anesete Ntango vakorera
Abigisha barezi batanga ivyigwa bitandukanye mu mashure afisi igisata c'indera bigisha bashikiriza ko gushika igihe c'intango y'umwaka w'ishure wa 2025 ushira 2026 batararonswa ibitabo bijanye n'intonde hamwe n'ivyigwa byo mu masomero y'ishure shingiro abo bigisha bo ku mashure bamwe mu ntara ya Gitega bavuga ko muri ivyo vyigwa byo gutegura go gwaruka mu kuronsa umenyi nago ruzoshikiriza abana bo mu ishure shingiro bahereye mu gihe cyo kwimenyereza uyo mwuga bacisunga intonde n'ivyigwa batagikorikiza muri iki gihe iyo mpinduka y'ivyigwa igeze mu mwaka wa gatandatu babandanya bamwe muri abo bigisha barezi basanzwe banakurikirana ugo gwaruka go mu gisata cy'indera bigisha berekana ko bari bakuye nabo nyene guhabwa inyigisho gutyo inyigisho batanga ziheze zigende zisunga iyo mpinduka y'ivyigwa byo muri iyo myaka itandatu y'ishure shingiro ugo gwaruka rwimenyerezamwo uyo mwuga abo bigisha barongera bakerekana ko hari ibihe bitandukanye bibagora no gutanga ivyigo bitagihuye n'ivyo abanyeshure bitegura uyo mwuga bazokoresha bahereye muri ico gihe c'imyimenyerezo bamwe mu banyeshure berekana ko bituye abo bigisha bo ku mashure shingiro aho bimenyereza nabo nyene babasaba ibitabo vyabo byo gutegura ivyigwa babishura ko atabiriho kuri ayo mashure shingiro babandanya gutyo bavuga ko ubwo bukene bw'ibitabo vy'abigisha kiza kwiyongera kuri uko no mu kubategura bataronse inyigisho zisunga ibyo bagiye gushikiriza abaregwa mu ishure shingiro abo bigisha barezi hamwe n'abo banyeshure basaba ko ubushikiranganje bw'indero ubwo baronsa ibitabo bikwiye muri ayo mashure afite igisho gisata c'indera bigisha gutyo mu vyigwa byo kwitegura uyo mwuga izo mpande zose babikore bafise ibyo bikoresho nasubirizwa abigisha bo bararenza aho bagasaba gukarihiriza ubwenge gutyo babone kuronswa ubumenyi buri ku gihe kubijanye n'iyo mpinduka ugwaruka go mu ishure shingiro ruriko ruronswa buri uyu mwaka w'ishure igeze mu mwaka wa gatandatu anise ntango vigitega radio indundi kibitura
mu bijanye n'akazi bamwe mu baganga b'abahinga bita ba specialiste bo mu Burundi babona ko baronka gashahara gato bafatiye ku buzima babayemwo ivyo rero basigura ko birimo bituma baja kuronderera ubuzima mu bindi bihugu nebe mwe wakorera muri ico gisata c'amagara y'abantu bavuga ko nimiburi buri umuganga w'umuhinga mu Burundi yari guhembwa amadolari y'abanyamerika 200 kuduga ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo amagara y'abantu bwo bavuga ko leta ibandanye ifasha mu byo gukarihiriza ubumenyi abaganga yotamira tuzi
Kubwa muganga abayo Jean Pascal yanonosoye kuvura indwara z'umutima yanatanguje ibitaro vyitiriwe ikiyaga Tanganyika Tanganyika Hospital. Ubuzima bw'umuganga mu Burundi burateye isoni kuba umushahara mutahembwa ugereranije n'uwo mu bindi bihugu bahembwa. Yemeza ko bituma abaganga baca bigira gukorera mu bindi bihugu bashobora guhembwa neza. Kubwa muganga abayo Jean Pascal umuganga yabwirizwa guhembwa n'imiburiburi amadorari amajana abiri. Ibitaro vy'abigenga ngo biragerageza guhemba neza abaganga kugira ngo ntivyugare ariko akabona ko leta ariyo yabwirizwa gutanga karorero. Abaganga banonosoye kuvura indwara z'umutima mu Burundi bagira kuri 15 nkuko Constante Nyamuzangura arongo ishirahamwe ryabo abivuga. Ko bwiwe abo baganga ni bake cyane uravye imiliyoni zirenga 12 z'abarundi. Kugira umugwayi canke uwerekanye ibimenyetso vy'indwara y'umutima yitabweho harakenewe ko nabandi baganga batavyigiye co kimwe n'abaremesha kiyago bohabwa ubumenyi ni bwibanze bujanye no gufasha umugwayi kugira ngo ntiyitabe imana atarashikira umuganga yabinonosoye nkuko Constantin Nyamuzangura bivuga. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu burashigikiye itangwa gizo nyigisho. Muganga Olivier Nijimbere munyamabanga ntayigayizwa muri ubwo bushikiranganje avuga ko amategeko mashasha agenga umuga w'ubuganga yerekana urugero rw'ubumenyi umuganga wese akorera mu Burundi abwirizwa kuba afise akavunira akagohe abaganga banka kuronka izindi nyigisho ngo nuko amafaranga babikuramwo ko hazogera igihe no gutakaza akazi bakagatakaza.
Radio Indundi Culture.
Amakuru yacu arabandanya kuri Radio Indundi Culture mushobora kuyumva no kuri FM 88 n'ibice bibiri muri mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo yaho cyanke 99 n'ibice 9 ni kuri FM naho nyene ne mu makungu muratumba kuri Indundi Culture akaburungu kome. Ubukene buri mu miryango ni kimwe mu bituma iyo miryango ifungura nabi mu Burundi. Ibyo ni byashikirijwe kuri uyu wa gatanu mu nama ijanye n'amagara meza hamwe n'ibidukikije cyo kimwe no mubakurikiranira hagufi bijanye no gufungura neza mu Burundi. Ikindi cyashikirijwe muri iyo nama nuko abarundi bafise ubumenyi buke mu bijanye no gufungura. Leta y'u Burundi yo iremeza izo ngorane ikamenyesha ariko ko yashizeho imigwi irikirigisha abarundi byo gufungura neza. Adolphe Niji imbere yimenyereza hano kuri Radio Indundi Kiriture.
Kugasanga cyose niragira yahoze ari umushikiranganje w'uburimye n'ubworozi akaba ari umwigisha wo muri kaminuza asigura ko mu miryango imwimwe hari ingorane yo gufungura nabi bituruka ku bukene buri muri iyo miryango. Avuga kandi ko hari umugenzo w'abarundi wo gutafungura ibyo bategerezwa gufungura ibiheza navyo bikabatera ingorane. Mu ishyirahamwe ry'itamagara y'abantu ku isi OMS babona ko ibyo ingaburo byoshugwa mu buvuzi bw'ibanze. Mu bwanga Brigitte Nderema yari serukiye arongera agashikiriza ko hoshimangirwa ubumenyi mu bijanye no gufungura neza. Ku ruhande rwa leta y'u Burundi nayo iremeza ko hakiragahaze mu Barundi mu bijanye no gutandukanya ifungurwa naho yashyizeho umugwi ujejwe kwigisha ibyo gufungura neza. Mu biharuro byatanzwe na Rusasuma rw'Abarundi uburaro burimye n'ubworozi mu mwaka uheze byerekanye ko ibice biri hagati ya 42% by'imiryango iri mu Burundi ifungura nabi.
Adolphe Niji imbere urakenuye mu bijanye n'ubutunzi umukuru w'igihugu cy'u Burundi asigura ko ikena ry'igitoro igihugu kimaze mu imyaka ryatumwe n'uko amafaranga mva makungu u Burundi bwahora buronswa nk'imfashanyo batayobokironka. Ivyo Perezida Varisito Ndayishimiye yabivuze ku munsi wa kane w'inondwi muri komine Bubanza intara ya Bujumbura ashikiriza Musitanteri mushasha w'iyo komine. Umukuru w'igihugu yasubiye guhamagarira kandi abarundi gukora kugira u Burundi buronke ivyo bushorera hanze. Tumukurikire.
Nimwamubona Burundi budateye imbere twatunzwe no gusega ngwifashanyo ifashanyo handa bumvirize muri ko muravuga turabutse gitoro igitoro hiyugwa ni igitoro n'igihugwa n'amaheramva makungu avahe muranja ndabaza ha mbwiraho mwahoramo yakura ayo maheramva makungu mwese murabana mu maso yari ifashanyo gusega wugaye none mwago bamusubire kuyakura amatahe usega tuzopfa uteye imbere nko muravuga uti kugatonya mu maheramva makungu turimo amavoka menshi turimo ikawa twimbe ubutare kuko turabufise ubutare dushora hanyuma maheraze tuyubakishe aha ntimwari bwatahure nta musezi yigera atunga nta musezi atunga ronde rero umuntu wese ari ngaha niwo yita umunyakazi banzurabe ko wewe ukora ivyiwawe usega kazi ukivuga ngo nyongere umushahara ngo wampemvye make nturankora mu ntoki wantebeje urumworo.
yari perezida Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari na hano turangirije amakuru twari twabateguriye nkengurukira abafashije kuyatororokanya nkengurukire kandi Matia Monese yamfashije amajwi arabashikira Odiron Hejimana naye abashikirije ndabifurize kubandanya mujyo rwa nibiganiro bya radio Indundi Culture na Gahwane.